iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanye gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri tariki 25 z'ukwezi ku 9 umwaka w'2018. Tusamiranira i Washington DC ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi metero 19 na metero 22 mu Rwanda, naho tugasamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 38 n'ibice bitatu. Maradukurikira kandi no kuri Facebook, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Kaze mu biganiro byo kuri nusa.
Rwasa agato umugambi wiwe nkuko ubuhanuzi akorera ko bimusaba bimubwira si igikoresho cyo kuzotsinda amatora kuri we, ni igikoresho cyo gusubira ku rugamba mu gihe ibyo yifuza gushika ko bitaba bikunda.
Kuvuga ngo ntegure intambara je nibaza yaba twanwana cyangwa yaba twirigwana yo bifuza niyo ntambara ntegurira kuri amashinga amateka niwe yoyibona yirigwe yirigwe abo ngaho atase barara.
Uwambere yari Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL, wa kabiri nawe yari Agathon Rwasa icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka aherutse gushinga umugambwe FNL Amizero y'Abarundi, bavuga ku bijyanye no kutumvikana ku bijyanye n'umugambwe Agathon Rwasa aheruka gushinga mu Burundi no kubyagiriza umushinga na Jacques Bigirimana afise kuri uwo mushinga na Agathon Rwasa. Ni inkuru twabateguriye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Umugambwe FNL wagiriza umushinga mateka Agathon Rwasa ko afise abagwanyi bariko bategura guhungabanya umutekano mu gihugu mu Burundi. Jacques Bigirimana arongoye uyu mugambwe yemeza ko icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka yashinze umugambwe kugira asubire ku rugamba. Umushinga mateka Agathon Rwasa arahakana ibyo yagirizwa, agasaba ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu gukurikiza amategeko aho kumviriza amajambo y'abantu, kuko ibishikirizwa atakindi bigamije atari ukuburabuza iyemerwa ry'umugambwe yatanguje. Ibindi kuri inkuru Raymond Zimana.
Mu kiganiro kuwamenyesha makuru, Jacques Bigirimana arongoye FNL naho yari yabuze kwagira yerekane inge na mazina n'ibimenyetso by'umugambwe FNL Amizero y'Abarundi ari iby'umugambwe FNL yavuye azikiriza icyazi kuri Agathon Rwasa n'imigambi yiwe. Uyarongoye FNL akemeza ko icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka afise abagwanyi mu gihugu.
Rwasa Agathon umugambi wiwe nkuko ubuhanuzi akorera ko bimusaba bimubwira si igikoresho cyo kuzotsinda amatora kuri we, ni igikoresho cyo gusubira ku rugamba mu gihe ibyo yifuza gushika ko bitaba bikunda. Ikimenyamenya ni uko mu gihugu havugwa abantu yasubije ku rubuga kwa gisirikare kandi hari ibigwanisho. None nimwumve abantu yasubije ku rubuga n'uyu munsi bagifise inkoho ari gera cya mbere cy'umukuru n'amakenga mateka ari muri leta, mwumva uyo muntu ibyo ariko arakora ari biki? Twebwe ntitujye kumucira urubanza ngaha, mubarikirize mubaze ko mu bantu bariko barafatanwa itonga iyo muzagitega zabugendana zahehe hatarimwo abantu Rwasa wenyine yatumye ku kibuga.
Ikindi uyarongoye FNL yegereye ubutegetsi yashikirije nuko kubona umushinga mateka Agathon Rwasa aguma ku izina FNL ari kugira asubire ku rugamba aronke n'abari umufashe.
Iyo FNL mwumva agarirako ntimugere ngo ni kindi, tubibabwiye dufise ibyemeza nuko azi yuko kugira ngo abantu basubire ku rugamba basubire kurwana atakindi kintu bogwana bitwa nta resources zimene yoronka bari mu kindi kintu kititwa FNL. Adushaka leta ibyumve iri zina FNL agarirako ni nka kubera yagariye kuri paripehutu we wabikoresha, kuko azi yuko kugira ngo bagwane bafate ibigwanisho bemere kwiyahura nk'abarozwe ari uko bakorera muri icyo kintu cyitwa yuko kihari ku bw'Imana kihari ku bw'ubutumwa.
Umushinga mateka Agathon Rwasa arahakana ivyo yagirizwa bijanye no gutegura intambara, agasaba abafise ivyiyumviro n'umutima wo gusubiza Burundi mu ntambara kubavanura nako gatima kabi.
Kuvuga ngo ntegure intambara je nibaza yaba twanwana cyangwa yaba twirigwana yo bivuze niyo ntambara ntegurira kuri amashinga amateka niwe yoyibona yirigwe yo yirigwe abo ngaho atafite barabona kira noneho umuryango wiwe umugore abana yaratahirije bari mu mahanga ubu koko hagati yiwe na jewe ni ndewe karategori ntambara nibyo gutegura ntambara cyo babiri cyera nibaza yuko ibyo bintu bibaza yuko menga uburundi butegekeshwa ibyipfuzo by'abagizi ba nabi nibaza yuko bakwiye gukura mu mutwe amero bagasubiza mu isa
kubijanye n'izina FNL icegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko ibivugwa byose ari ugushaka kubura buzako umugambwe yatanguje FNL amizero y'abarundi wemererwa gukorera ku mugaragaro agatondo gwasa asaba ubushikiranganje bubijejwe kwisunga amategeko ku neza y'igihugu
ubushikiranganje burahari bwashizweho ku neza y'igihugu ntibwashizweho ku neza ya Bigirimana buraho amategeko cyavuga ibyo bintu ari karateri bitsure nibacishe bugufi igihugu ni Burundi turabarundi nta ugomba kugira mu burenganzira gusumba uwundi amahoro tuyakeneye twese niyaba rero wewe yumva ko mu mutwe habirayo intambara niyayiteza abarundi bose bazohaguruka ntazobananira mugabo jewe ntayo nzomufasha
umushinga amateka gatondo gwasa atangazwa n'ingene abo kwa Jacques Bigirimana bamenya ibimenyetso by'umugambwe FNL amizero y'abarundi mu gihe yemeza kwivyo yabitanze mu ibanga mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu agatondwasa yashikanye ibikenewe kugira asabe kumugambwe arongoye wemererwa gukorera ku mugaragaro kwa 15 kwezi kw'icyenda 2018 ariko umugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana ukaba uruza wandikiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kutemerera uyo mugambwe kuko bakoresheje amazina n'ibimenyetso bya FNL nkuko biboneka mu ikete uyo mugambwe washikirije kuwa 13 ukwezi kw'icyenda 2018 mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu baremeza ko ivyo birego byabashikiriye Terence na Iraza abuvugira akemeza ko umuti uzotogwa hagejejwe inama impande zose kuko atakibazo kiburi nyisho ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze Remon kuri iyo nkuru Hani naho icibutso cihonya bwoko bivugwa ko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972 kiriko kirubakwa gisa n'igicanishamwo habari mu ishirahamwe ry'abahutu bacitse ku icumu mu mwaka w'1972 hari imigwi ibiri yose yitira ico cibutso umugumwe wese ukaba ufise ubuserukizi imbere y'amategeko ku izina rimwe n'ibimenyetso bimwe Icyo cibutso kiri ko cyubakwa ahitwa Nyambeho muri komine Giheta intara ya Gitega hagati mu Burundi inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Cyo kibanza kiriko kibubakwamwo icibutso kibonya bwo byakorewe abahutu mu mwaka w'1972 cyatangwa gutegurwa mu mpera z'ukwezi kwa kane no mwaka cyo kibanza gisa na umengo carate ya matati hagati y'abagize ishyirahamwe yurukiyemo abahutu b'abacika cumi mu mwaka w'1972 ku itariki 29 z'ukwa kane hajeho mu ishyirahamwe ry'abacika cumi baserukiwe na Francisco Gisavel Sabimana avuga ko ari baserukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi uwo munsi bagiye bashize urugo rw'amashugwe Francisco Gisavel Sabimana arashikirije ijambo ry'uwo munsi
igihe ibyo bintu biba nta muntu yigeze avuga ntihagira abazobabesha ngo barabahutu bari kubarica abantu mu rumuri cyangwa mu nyanzara iradio bita Voix de la Révolution icyo gihe yaravuze iti ku mugoroba w'itariki 29 yuko ngo harakagwe kaba mayi murere kambutse ikiyaga gatera urundi murumva yuko aba mayi murere abasaba umva barabanyamahanga ibyo byose byari kinyuma kugira baronke ingene bahonya ubwo bundi bwoko
Francisco Isaveri yaciye agabisha uwundi mugwi wose wo irahira ukaza kugira ico koze kuri ico kibanza asabanyagirwa mu micungararo kutemera uwo wese yohegera bukiye bwa itariki 30 uwundi mugwi nawo nyene uvuga ko ari uw'abahutu b'abacika cumi bo mu mwaka w'1972 baraje barashikiriza ijambo barashira ku rugori rw'amashugwe kuri ico kibanza nyene atacamira Intamira Deogracias yararanguye uwo mugwi ugira kabiri yarabwiye ijwi rya Amerika igituma ari kutumvikana hagati y'ishirahamwe cy'abacika cumi mu mwaka w'1972
iyo collective yavutse en 2015 bagenda a New York bajanye de document ntibyakunda hanyuma 2015 baca baza ngaho i Burundi aho hose narimwo nari muri komite kuko iyo conseil de national yari isanzwe ivuze umuntu ayiserukira ngaho i Burundi yitwa Francois Xavier Nsabimana arahava havamwo ingorane nyinshi ingorane nyene wenyene yateye kuko yahavuye ayitirira umuntu aguhitana ikintu wamuhaye uri umukozi wiwe hanyuma rero agatatwara byose amasatu yiyitirira izina rimwe n'amajambo bakoresha namwe nitwe twayatoye
Namira Deogracias avuga ko ico cibutso kidafite intumbero yo gucanishamo abarundi
kwagirizanya na kamaro birimo cebe turavise abaganwa babuze bari kumwe munatwebwe turavise abatutsi batari bake no gutaha kuko niba warabutse warabuse nyine none kutari mugaruka na kamaro kwibosira kwirungaronde ibintu none cyo dushaka twebwe dushaka ko abantu batahura akamenya ubwenge tandukanye ibintu bamenye ko kubaho ubwiza kubanaho n'abandi nta wibana nibaho
Francisco Gisaveri Sabimana nawe nyine avuga ko ari waserukira abacika cumu twamurondere kugira ngo agire icavuga kuri ivyo yagirizwa ntitwashoboye kumuronga umwe mu bafatanije uburongozi ku rwego rukuru rw'igihugu avuga ko uwo mugwi urongowe na Ntahamira Deogracias utazwi barindire ku butungane bubatatura icyo cibutso kiri kunyambeho komine Giheta intara ya Gitega ku kilometero kimwe n'inusu uvuye ku yinguriro ry'ibinyobwa Brarudi ishami rikorera mu ntara ya Gitega uko biboneka kiriko cubakwa ku buryo butangwa n'umugwi urongowe na Ntahamira Deogracias kubavuga ko kugira ngo ubwicanyi bwitwe iho nyabwoko bitegerezwa kwemezwa n'ishyira mu impunzi amakungoni umushingwa manza Yohani Muvagira ati
inyambeho hariho ama ifuriye cyo bita mu gifaransa le force commune ibyo ndusha kubiharira cyo gusanga abantu barenga ibihumbi bibiri bahambwa hano hamwe muvuge ngo Yohani ambwiye ko ntiyabaye
ishyirahamwe ry'abahutu b'abacika cumu bo mu mwaka w'1922 bavuga ko ico kibanza cyo kunyambeho kirimo ibinogo rusangi indwi bihambwemo abarenga ibihumbi bibiri igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
Radio Ijwi ry'Amerika. U Rwanda rwakiriye inama y'urwaruka rurenga ijana ruturutse mu bihugu bitandukanye bya Afrika bari mu mahiganwa mu nyuma bazorungikwa mu bice bitandukanye bya Afrika kwitanga mu gufasha mu gisata c'amagara y'abantu gutabara imbabare n'ibindi. Ugo rwaruka ruvuga ko hari akaryo ko kubwira ibihugu bya Afrika bifitaniye imigenderanire mibi ko hageze ko vyikebuka. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Nigice kigire cyenda cy'itsinda ry'ugwaruka bwo muri Afrika witeguye kuja gufasha mu bice bitandukanye bya Afrika nk'abakorera bushake bose hamwe barenga ijana bafite imyaka iri hagati ya 18 na 35 baturuka mu bihugu birenga 40 bya Afrika bakaba bazomara amezi 12 muri ico gikorwa cyo kwitanga atagahembo ubwo rwaruka ruvuga ko ari nk'ubutumwa burungikiwe abategetsi batandukanye b'ibihugu bifitaniye imigenderanire mibi uwo musore n'umunyarwanda
iki gikorwa nk'urubyiruko kiraduhuza cyane nta kuvuga ngo ngewe nturutse mu Barabu nturutse i Burundi nturutse mu Birabura mu Rwanda nturutse twese ahangaha tuba turi umwe Afurika izatezwa imbere no gushyira hamwe icyo ngicyo rero ku rubyiruko twacyumvise mbere nkaba nagira ari n'ubutumwa ngeza ku bantu bose yuko gukorera hamwe gushyira imbaraga zose hamwe icyo kizateza imbere umugabane wacu wa Afurika
mugenzi we yaturutse mu Burundi ati ndaryohewe komerewe neza mu gihugu bahora bambwira ko ntokwakigwa neza yiteguriye kuzofasha mu magara y'abantu
nta makenga nta bwoba narifite bwa ati ngo ndagiye mu Rwanda ngo icyo ntacyo naniyumvira ku mutima wanje kuko muri zihubwo nashaka ngaruke ndabi mu Rwanda ndatembere ndakore ikintu gikogwa atana nubwo nabumwifise urambura ndi ngaha mu Rwanda dutandukanye n'ibyo nk'eka abandi bantu bavuga byo neza umutekano mbona ari sawa urumva ndishima kuba ndi hano kano kanya cyane cyane mu kiganga nkora mu gisata cy'ubushakashatsi n'iterambere guteza imbere amagara y'abantu no kuvuga ngo niteguriye kuzokora ibishoboka kugira ngo dushobore gukinga kurinda indwara birusha kuvura indwara
abandi nabo ni nk'uyu aturuka mu gihugu cya Guinea Equatoriale
il y a encore beaucoup de chemin à faire
ati aracaragahaze mu gihe ibihugu byacu byo bifitaniye ingorane ati tubwirizwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire ingaruka mbi bitubwira ko twebwe nk'urwaruka ati ntidutandukanywe n'indimi imico cyangwa ibindi ahubwo twubake Afrika uwo mwigeme nawe aturuka mu Misiri agiye kwitanga mu byerekeye amagara y'abakenyezi no gukinga amabi afatiye ku gitsina ati tubwirizwa kwitanga kugira ngo imiryango naho tuzurungi kwa gukorera hatari imbere mu bisata byose. Umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'ubutegetsi ashinzwe iterambere ry'abanyagihugu Cedric Harerimana ari nawe yatanguze cetse cyo gikorwa avuga ko Rwanda rwakiriye iyo nama kuko umukuru w'igihugu ari watwara umuryango w'umwe bw'Afrika uyu mwaka ahantu rwo rwaruka kuzokwitanga ruzorungikwa naho bahari mu bice bitoroshe kubamo
ngira ngo mu rwego rwo guteza imbere no gushyigikira umuryango ibikorwa by'umuryango w'umwe bw'Afrika. Kimwe mu bikorwa by'ingenzi ni ugushyigikira urubyiruko. Ibyo twakora byose urubyiruko rutarimo ngira ngo kubigeraho byagorana. Akaba ariyo mpamvu u Rwanda nko gushyigikira icyo gikorwa rwateguye amahugurwa, gusangira amakuru, gukora neza, ariko no kuvuga ngo umugabane wa Afrika, ibihugu bigize Afrika twabizamura dute kugira ngo twikure mu bukene ku buryo bw'igihe kirambye. Ushaka gukora ubushake wubaka igihugu cyawe, utegura hazaza igihugu n'umugabane wa Afrika. Bicaye hano baganira ku iterambere ry'umugabane wa Afrika, bungurana ibitekerezo uko ibihugu bigomba kugenda bitera imbere n'uruhare rw'urubyiruko ufashe buri gihugu nibyo bazanagenda bakabishyira mu bikorwa aho bagiye.
Bitekanijwe ko hazoba irindi tsinda ry'urwaruka rizohurira mu gihugu cya Congo Brazzaville kugira ngo bose hamwe bakwire amajana abiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, mu nyuma bazorongeye kwa mu bihugu bitandukanye, ariko nta numwe azuja kwitanga nk'umukorerabushake mu gihugu ciwe. Pierre Clavier Niyonkuru, i Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi ab'imbere n'inyuma y'igihugu bahuriye INTB muri Uganda mu ndwi iheze bategura ibiganiro bizohuza abarundi mu kwezi kwa cumi kuza mu gihugu cya Tanzania. Mbega bazogenda bavuga rumwe hagati yabo, nivyo Sibomana Tassien, umwe mu bayobozi ba IPRONA, asobanura. Bari kumwe mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi Mukanya.
Nivyo imigambwe yaratatanye kubera imvo zitandukanye, zimwe zitava no kuri iyo migambo nyine ahubwo zoba ziva ku butegetsi mbese. Muti none koko abatavuga n'umwe na leta muzura mu biganiro muvuga rumwe muri hamwe? Icyo ni icyifuzo twari twagize kera, kandi nibaza yuko n'uwo vuga ko atanyambi uragahunzi mugabo uravye ntambwe tugeze ko nibaza kushimishije. Nk'uko mubivuze mu ndwi iheze harabaye inama yabereye Entebbe muri Uganda ihuza baserukiye abatavuga n'umwe na leta bari mu gihugu n'abatavuga rumwe na leta bari mu mahanga. Iyo nama rero sinari muri yo kubera izo mvo z'imanza z'umuryango nari mfise, ariko nari navuye Bujumbura ndayizi n'abagenda ndabazi, bisigura ko sinokubwira ngo bashitse kuri iki mugabo n'ubutagira inkarabonaho zitaha nibaza yuko ibikuru bisanganywe twari dusanze tubizi kwari gusigaye hari hakenewe yuko bigaragara ko twese tubibona kumwe dutewe urwandiko rumwe.
Ubwo rero mu nteguro y'urwo rwandiko ntabwo wowe warimo?
Sinari muri iyo nama, ariko uko tugwa tuvuga niko tuvyuka tuvuga. So kuvuga ko ibibazo nyamukuru tugomba ko vyokwigwa muri ibyo biganiro bihuza abarundi si ibibazo byavutse muri iyo nama yabereye Entebbe, ni ibibazo byari bisanzweho, ni ibibazo twari tumaze kuronka umwanya uhugira icyo tubivuze ko ari ingene tubona amaguma ari mu Burundi yohera. Icyo twebwe tuzoserukana si ibintu rero byavutse uwo munsi, nibaza ko uwo munsi kwari uguhuza kugira turabe ko guhinyanyura tubone ko twese tubyumva kumwe kandi dufata intumbero imwe gusa, n'ahandi ntawuvuga ngo n'ibibazo byari bivutse mu ndwi iheze.
Kuri telefone dufite Vernon. Vernon, akabazo kawe cyangwa icyiyumviro?
Ndafite icyiyumviro, nkongera nkagira n'akabazo ngomba kubaza Tatien.
Yego.
Mwiriwe Tatien.
Mwiriwe neza Vernon.
Nimukomere, intambara nta kundi igabanywa mu buryo bwinshi.
Murakoze.
Abarundi benshi turi inyuma yanyu kuko ibiriko biraba byose turabona ko bitabereye.
Murakoze cyane.
Nagombye kubabwira ati ejo aho bukera mukajya mu ibyo biganiro murabijyamo mufise umuti muri mu nda, mufise icyo muharanira nk'uko mwami. Ntimuhahamuke ngo muvuge ngo ibyo bibanza byo ntacyo bimaze kuko n'ubihonka bitakiye mu buryo bwumvikane uko na bose, ngira ngo inyungu usanga ari nto cyane. Navuga rero nti nimukomere kabisa, hanyuma muzoje imbere muserukire abarundi nk'uko tubibona mwama mwabikoze mudahengeshanya hanyuma ikindi naco nkavuga nti mbega ibyo biganiro bavuga ko bizaba ari bya nyuma nk'uko bo babivuga iyo leta ihari none ugira ngo iyo bamaze kwemera ko baganira n'undi muntu agira baraharira bamaze gufata umwanzuro w'ibizoba byabaye n'ibyo biganiro nyezina bitaratangura ngo uhariye ko mu biganiro ari guharira hama mukagira icyo mwumvikanye ko bamwe bagahebiki abandi bagahebiki ku nyungu za bose none abo barinda bavuga ngo ibiganiro byaraheze mwumva mutazuhava mugenda nk'uko bamwe babikoze mu gataha atacu muzanye nk'uko mwa byama byabaye kwa abo bantu mwa kandi nagomba kugera ko nuko abo bantu batavuga rumwe n'ubu butegetsi buhari ibakomeze bavuge nkaje cyo turavugana ndi muri bubanza muri komine ya Gihanga aho bavuga ngo umutekano ni wose mu gihugu ngo byose bigenda neza mugabo uravi komine hageze isaha zibiri z'ijoro abitwa ngo nimbonera kure naho abapolisi barakubita abantu bakabanyaga ibyo bafise bakabafunga bakagira none wumva ibyo bintu ari ibikiganuze
ye urakoze cyane
urakoze
tansiyo Verna rero
wamwumvise ndamwumvise nagira mu bwambere ho ndamushimire ko ya teya kamiju ya Amerika hanyuma aka nadushigikira dusaba yuko twoja mu biganiro umuti muri hamwe tukagenda tudashira inyungu z'umuntu imbere mugabo dushira imbere inyungu z'igihugu n'abarundi bose avuze gukora inko kurima na jewe niko ndabibona kandi nkuko yabivuze nibaza yuko jewe ndi muri abo yaba nshira inyungu imbere kumbure bamaze gupasura mu mabanga atari make y'ibibanza bya leta ubwo navyo ndaganira icyo gituma rero nkuko yabivuze jewe aho nta muti musimba kandi n'abatari bake mu dusangira urugamba icyo kibazo niko tukibona tuzogenda rero muti muri munda kandi duserukira abarundi turazi ibibazo biduhanze n'ibyo bihanze abarundi tutabitoreye umuti kananira abagabo n'ibindi tuzotaha mugabo tuzoba tweretse abarundi n'amakungu ubugomba koko kw'igihugu kitava mu kaga kirimo ati none abo bavuga ku biganiro bizoba ari bya nyuma nagira baremera ko baharira bamwe bagahe ibibandi bagahe bihugira ngo turabaho duhuriza natwe nuko tubibona muga nkuko nabivuze abo bose bavuga ko byo bari bya nyuma yaba babivuga bifuriza ineza y'igihugu bavuga bati tugomba ko biri bya nyuma mugabo tuze dukuyemo icyiza kizozanira umwizere barundi kibakura mu kaga barimo imigenderanire y'uburundi gasubira kuba myiza amakungu gasubira kwizera Burundi abatejejwe igihugu cyabo bagahunguka muri make igihugu kigasubira ku murongo
ibiganiro byose byabaye inshuro enye ubu ngubu hakaba himirije iya gatanu hari umusingi byatanze ku buryo mwebwe mutavuga rumwe na leta mwaba mufite icyizere yuko muzagenda mukicara na leta leta ikavuga iti twebwe turavuga amatora gusa namwe mukavuga muti oya hari ibibazo by'uburenganzira bwa muntu hari ibibazo by'impunzi hari ibibazo byo kwidegembya hari ibibazo by'itangazamakuru nabyo tubishyire mu gatebo tubiganireho hari umusingi mwebwe abatavuga rumwe koko ibiganiro byabanjirije byabasigiye ku buryo mwumva mufite icyizere cy'uko koko ibibazo muzazana bizinjira mu gatebo ko ibibazo bigomba kuganirwaho
urakoze cyane icyo kibazo barije ni cyiza cyane huko nkuko Torrance umwanya kubishikiriza mungunga iheruka inguru doto yarusha muri Tanzania inama yaheze dushitse ku isimo niyaba koko tugomba dufise umutima wo kuja kubaka ku neza y'u Burundi hari isimo ishitwashitse ku muti gute ubwa mbere ho umuhuza n'ibiro byiwe barasohoye urwandiko rwerekana ibintu duhuriza ko baba ba leta n'abasomambike babo baba abatavuga rumwe na leta natwe twari duhurikiye hamwe barasohora urwandiko rwerekana ibyo duhuriza ko n'ibyo tudahuriza ko jewe abantu batwumva batwumvirize iki kintu uvuze kirakomeye ko tuzogihagaza ko cyane kugira twerekane abo babajana udutima tubiri ibyo bintu duhuriza ko icambere cyari uko amasezerano y'amahoro ya Arusha ariwo utegeza kugumara umushinge w'amahoro n'umutekano mu gihugu no kunywanisha abarundi Ibyo se twese twabyanditse n'umuhuza asomye inzandiko z'abashigikiye leta n'abatavuga rumwe na leta. Na leta iri mwoga hanyuma barakurikirana n'ibindi bibazo bishika nka 13. Bari noze ingingo nka 13 sivyo twoba duhurije kubaravye inzandiko twari twabashikirije. Uwo ni umuganda go yibera. Icya kabiri nubwira abatumviriza. Mu ntuzeye mu bice nka 11 vyivyo tudahuriza ko turavye ku rwandiko rw'umuhuza. Leta ntirahengeshanya kuvuga ko no muri ivyo bo banditse ko tudahuriza ko. Leta ibona ko ari ibintu dushobora guhuriza ko. Kiretse ibibazo bibiri gusa. Ikibazo cyo gutumira abamaze kuvuga ko bagomba gukura ubutegetsi bakoresheje inkoho. Kuba tutunurwa mu biganiro. Icya kabiri kugirira ikigongwe aho babagirizwa kugomba guhirika ubutegetsi kwa mu 2015. Ibyo ni byo leta itarahengeshanya kuvuga iti nivyo byonyine twe tubona cyo dutandukanye. Ibindi byose twebwe nivyo umuhuza yavuze ko ari ibibazo tudahuriza ko leta yo ivuga iti twe turabona ko tubihuriza ko. Twebwe rero Thomas tuvuga tuti intango niyo nyine. Ibyo bavuze ko duhuriza ko. Mbere leta igacivuga iti nibi mwanditse ko tudahuriza ko twe tubona tubihuriza ko kiretse ibibazo bibiri gusa. Naho bazi Bujumbura abaserukiri biro by'ubuhuza twabwiye ati fatiraho nyine. Mutegure icyo twakwita amasezerano. Mufate bijya mwavuze ko tuhuriza ko. Biri umushinge w'amasezerano twosinyiranira. Mufushake mufate n'ibyo bindi leta ivuga ko mubishyiremo. None ko leta yo nyine yiyemerera. Hanyuma ibyo bibiri wumva bisigaye. Tuzobihariye ko.
Tubikemure birangiye.
Tubikemure. None wumva aho byari bigoye gute. Aha nciye ku mahanga kugira ndakwereke icyo kibazo ndabije uti. None hagiye hari akantu. Mwa mwana maze gushika koko tuma mwibaza ko mushobora koko gutahana ikintu. Ako n'akarorero. Naye handi nciye muri make ntarinze kuguha ibintu nyine byerekana neza akantu zeyo ingero twari tugeze ko. Iki kibazo ni amasezerano yarusha. Arubahirijwe ntiyubahirizwe. Asenywe ntasenywe. Ikibazo nyamukuru kiri hejuru y'ibyo byose ni icyo. None cyo wibaza ko twomara iminsi n'indi tugiharira ko. Ni ukukwereka yuko abibaza ko bishobora kumara ingunga imwe. Niba babivuga bagomba koko ko tutora inyishu, twebwe turabona ko bishoboka. Mugabo ni kuzobira abadushyitseyo. Eske koko uko babivuga niko babishaka, niko babyifuza.
Radio Ijwi rya Amerika, Joseph we.
Karamekara Thomas Kamirin.
Niko akabazo cyawe cyangwa se igitekerezo?
Wigeze kuvuga ngo amaso y'ibikeri ntiyabujije abavomyi kuvoma. Ese nibaramuka bagiye mu biganiro ntibishike kucyo bifuza biteguye kuzakora iki? Sawa akabazo kanjye naku murakoze.
Reka hita kukwishyura rwose agusubiza. Ariko rero Tasiani, reka tubwire abateze amatwi Ijwi rya Amerika yuko ikiganiro kiri hafi kurangira, dushigaje iminota ibiri gusa. Aka kabazo ka Yozefu ugasubize mu magambo makeya, muzakora iki ufite unanzura ikiganiro?
Murakoze cyane. Niko n'umwibutsa w'Ikirundi, naho numvise avuga Ikinyarwanda, n'umwibutsa w'Ikirundi koko. Amase y'ibikeri atabujije abavomye kuvoma. Mugabo hari imyibutsa mu bintu byo gutwara igihugu usanga itagifite agaciro. Ubuze uti ni nkuko bavuga uti gye ndafise ingufu, ndafise igisoda nkomanda, ndafise ipolisi, ndafise iperereza, niko bimeze. Ndafise ubutegetsi, ndafise diplomasi, niko biri washaka. N'ubu niko biri. Mugabo ntibiburije ko abarundi bagowe. Ntibiburije ko ingorane mu Burundi zabaye murengera.
Muzakora iki rero nimutumvikana mu biganiro?
Icyo tuzakora ni iki? Twebwe nkuko tugwa tuvuga, niko tubyuka tuvuga. Ibigiye inama bigira Imana. Twebwe tuzokora gushika aho twerekana ko inzira y'ibiganiro ari yo nziza. Kandi ari yitorera inyishu ibibazo atagahombo ku gihugu, atabantu basubiye gupfa. Uwo muntu no guhunga. Uwo muntu rero azo bavuze ati ibiganiro je ntavyo nkeneye, ibintu bimeze neza mu Burundi. Abarundi bazobona ko atari umutegetsi agomba gutegekera Abarundi.
Ubwabo.
Hanyuma ibihugu ubu ntibitwagwa nk'uko umenga na kantu kari mu ishyamba konyine. Aya makungu atenda avuga ati ibi bintu uko bidakurikije ukunje, wewe ndakubiyemo akarenga imfashanyo. none wewe ni uwo mutegetsi azogomba gutwara abanyagihugu bari ko baricwa n'inzara atakigiri idolari y'ukunzana ibidandazo biva mu makungu atari buyaronke ubwahawe mu gihugu hagati none uwo mutegetsi azobarinde twebwe tuzobandanya tuvuga dukebura
musaba ibiganiro
dusaba ibiganiro
aho ni naho rero duhereje ibiganiro twabateguriye kuri ino saha muri studio indwi Washington DC mwari muri kumwe na Orion Itangishaka ndashimiye badufashije mu bwinga bw'ibyuma Fatuma Kalala Limasi murakoze mwese.